mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibikibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema Mbahayikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Nuko rero cisha Barundi tokuru tugira ni ku telefone sene nani jari kiyo nico ku telefone kitanditse ni bya bindi.
Uwo ni Annonciata Niyonkuru, vice president wa komisiyo y'amatora mu Burundi, aravuga ku mpamvu zituma urwego rwa seni rutabasha gukemura ibibazo biboneka mu banyagihugu kuko abagize ingorane batazirugezaho mu buryo bwateganijwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo imvururu muri Kenya turayigarukaho mu kanya gato. Umuyobozi wungirije wa komisiyo y'amatora mu Burundi arahamagarira urwaruka rufise imyaka 16 muri kino gihe gusaba karangamuntu kugira ngo ruzitabire amatora y'umwaka w'2020. Yabivuze mu nama n'abaserukira imigambwe abayoboye amashyirahamwe yigenga n'amasengero. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Icegera c'uburongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yatangaje muri iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro ku kiringo cyo kwiyandikisha ku bageze gutora cyageze ni kuva ku igerekerezo rya 8 gushika ku rya 17 kuno kwezi kwa kabiri turimwo. Naho abitavye ibiganiro bashima ko umurwi seni uri kutera intambwe mu itegurwa ry'ayo matora yimirije bafise ivyo banegura. Icegera c'umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona Simbakira Etienne yashikirije ko hari ibitariko bigenda neza. Yadomye urutoke kuri kamwana wa mama kabaye mu itangwa ry'akazi kubagiye gukora iyandikwa ry'abageze gutora
cane cane hageze gutora babazogira rusansuma harabayemo utunenge rwose dukomeye mu ntara zimwe zimwe no mu makomira mwamwe sinzi ngira mwarabimenye sisi yarakora ikamanika intonde z'abazogira rusansuma bwaca ugasanga babimanuye rimwe kabiri hanyuma mbere twarabikurikiranye ugasanga sesi yaje gufashwa n'abandi bantu batari muri iyo hari haho vyabaye tukabona rero yuko utunenge twosaba yuko umugwi seni mwogerageza kabisa gukorana n'abajeje intwaro nabaje abantu banyu bo mu masipi n'amasesi bagakosora uto tuneyenge ntizosubiye.
Icegera c'uburongoye mu Gwiseni aremeza ko ivyo bintu bumvise bivugwa ahatari hake. Umufasoni Annonciata Niyonkuru yaneguye ariko ko abagize ingorane batituye inzego zibijejwe.
Twababwiye dute hokuru zirafise imisi zibajere mu misi ota byari byanditsemo uwo muntu n'ukuri akaba yavuye ko kuri uwo mutumba yarahavukiye canke haba bakazana wundi muntu avuye mu yindi ntara canke ku yindi korine nimugire ko kuri byihuta muba hasepi bacu natwe batuhansenye tumenye ico dukora bitarenze iki ya misi y'amarukuru. Nuko rero cisha Barundi hokuru tugira ni ku telefone sene nani jari kiyo nico ku telefone kitanditse ni bya bindi twagaruka ko ngo abanyamigambwe ngo bavuga ngo byanse bakabivuga ku maradio atacanditse chatombye muri sene none twotreta gute ikintu kiriko kiravuga ku maradio.
Ikibazo cyo gutanga amakarata karanga muntu kubageze gutora naco nyene cabajijwe muri Yohanahana y'ivyimviro abavyitabye bashikirije amakenga kubijanye n'abafisi nyaka 16 muri kino gihe nimba bazandikwa kugira bazotore mu matora ya 2020.
Muravuga yuko mbere umuntu asomera hari yarabibona ko muvuga yuko amatora turi ko turategura arayo mu uyu mwaka no mu 2020. Akabazo rwo mfise nakabana bafise nk'imyaka 16 muri mwaka ntibazoto ariko mu 2020 bazoba bakwije 18 bazoto none ko badafise karanga muntu bazota ni yihe dokima yindi tegekanije abo bana bazokoresha.
Umufasoni niyo nkuru icegera c'uburongoye umugwi seni yatanze umuco kuri ico kibazo cakaranga muntu kuri aba bafise imyaka 16 muri kino gihe.
Rero seni imaze kuvugana n'inzego zitwara igihugu tukabona yuko twogerageza dikote technique tukandika abo bantu bazotora ubu n'abazotora muri 2020 tukabatora bashize hamwe mu mashini imwe hanyuma bazoba kwije imyaka 18 muri 2020 tukabatreta ukundi n'abatabari bagakabuse neza bamenye yuko iyo rusansuma izohera ku mwana afite imyaka 16 mugabo cyo kwiza imyaka yo gutora muri 2020
bamwe mu banyepolitike abo mu mashyirahamwe yigenga n'abanyamashengero ntibasize nyuma aho ubwigenge bw'imirwi ijejwe amatora mu ntara bugarukira bavuga ko hari babura matari batorohereza abarongoye imigwi sepi bagasaba ko hugira igikozwe icegera c'urongoye mu rwihu gihugu ujejwe amatora yishura kwaho byo babimeze uko byo hagarara Annonciata niyo nkuru akavuga ariko ko igikorwa c'amatora cega umurundi wese muri iyo nama hatangajwe ko ibibanza byo kwiyandikishirizamwo ku rwego rw'igihugu bigera ku 3,828 bigizwe n'ibiro 11,583 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Kenya nyuma yuko Raila Odinga utavuga rumwe na leta arahiriye nk'umukuru w'igihugu mu duce tumwe na tumwe tw'umurwa mukuru wa Nairobi, habonetse abantu bagiye mu mihanda kwigaragambya batwika amapine abandi barasahura. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Miguna miguna yahagarizwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyiri wa gatanu. Uwo mugabo yita General Miguna Miguna ari mu bashyigikira urunani NASA rukuriwe na Raila Odinga. Mbere no ku munsi wa kabiri aho yarahira mu kibanza cyitiriwe Uhuru Park yari mu bahagaze iruhande ya Odinga. Bwana Miguna yiyemerera ko ari umujenerali w'umuhari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitiriye National Resistance Movement NRM cyangwa umuhari w'igihugu urwanya ubutegetsi. Uwo mugabo buyagirizwa kurahiza umukuru w'igihugu atemewe no kuba mu mugwi leta yagize ikiro mu gihugu. George Kinoti, umuyobozi w'igipolisi kijejwe amatohoza, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu ko inzego z'igihugu zijejwe gukomeza no kubahiriza amategeko zidashobora kwihanganira na gato Miguna Miguna mu gihe we nyene yitaziriye umujenerali wa NRM. Yanavuze ko Miguna yemangira ko azohamagarira Abanyakenya guturira amafoto n'ivyapwa vyose biriko Perezida Kenyatta iruhande yo kwemeza ko yasinye ku ndahiro ya Odinga yita Perezida. Ihagarikwa ryiwe ryatumye mu duce tumwe tumwe haba imigumuko muri Nairobi. Abarundi twavuganye badusigura ivyo babonye.
Nahitwa Kigira, ahabonetse no munsi abavyutse baturira amapine mu mabarabara n'urujya n'uruza rwa rusa n'urwahagaze. Ubwo natwebwe rero biraheza bikadukora ko kuko nidweza ngo tubandanye imirimo yacu. Ndafite utuntu ngenda ncuruzagiza, ubwo rero ndadukura mu mujyi wa Nairobi hanyuma nkaduturiza hirya gato mu mujyi wa Nairobi nyene. Aho nca rero niho uno munsi hari habereye imigumuko. Uca wumva yuko umwanya watakaye byasabye ko mbanza gusubira inyuma ndarorera kugira ngo ibarabara rishobore gutongana kashobore kurengana.
Aho twari kuturaca aho bita Jamhuri Estate twabonye ugwaruka rw'imisore bari mu ibarabara bitwaje amabuye mu ntoki. Ubwo gwaruka guhagarika imiduga bagaca binjira mu modokari, binjiye bagaheza bagatangura gusaka, baca batora amatelefone y'abari muri izo modoka bakarondera cyane cyane n'ibintu byitwa ko bifite agaciro nk'amafaranga bagaheza bagaca babitwara. Indi rero ifaba n'igiteye ubwoba nk'abantu b'abafasoni baba bari kubagenda n'amaguru, ubwo gwaruka gwaca ruhagarika ugaca rubaka amasakoshi ajya amasakoshi ngendanwa y'abafasoni. Hari abafasoni mbere bavuga iby'induru bararira mugabo umva ntibagira ubatabara.
Bavuga ko byabibukije ibyo babonye mu gihugu cyabo 2015.
Byatubukije n'ibyo kahise kibujumbura, ariko ibyo twabonye itandukaniro ni uko mu Burundi ibyo bita imigumuko bayita imigumuko paisible, ni ukuvuga yuko abantu bakubitwa cyangwa ngo bize mu buryo twabonye kuko ngaha bigenda birateye ubwoba.
Turazi ibi by'imigumuko ikivamwo icyavuyemwo ni uko benshi muri bene wacu bataye igihugu bakomoka. Ubwo rero tubibonye mu gihugu twahungiyemo naco n'ukuri twebwe umutima wongera kuraho katukibazo tutibidusanze none iyo twaroye mugabo nyene kubera ko ibujumba twabibayemo turaza tukamenya uko twinyuranganya naciye nkoresha ko nakoresheje kugira ngo no mu bujumbura ndabuvemo
uwundi nawe ati Afrika ni imwe
genda rimperereye mu kibanza cyaho bita Adam hafi y'isoko yaho bita Adam ubigitangura genda gifuna abantu bugwa abaza bimuka bashumushye batambabuye abizarito ko twariko tugakubiko tukanga mu nipasi kamisiyo ibizari bicyo bwoba kubyo twaje tugira ikino kwitama obvious venir ibuka ibintu byatubaye ko n'utabaye mu ngamba mu Burundi kasereka yuko menga Afrika ni imwe cyo twabonye mu Burundi aho abapolisi bahangana n'abanyagihugu wagenda i Nairobi ugasanga nuko neze wa Kampala ugasanga nuko neze haba muri Congo urabona kumenga itageza neza Afrika idasikanye muri imyaka
hayira odinga we n'ubu ntakurwa ku ijambo arahira karengwa ko atazopfa yemeye ubutegetsi buhari ubu yabishikirije mu kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku mugoroba
either we are living under this constitution or we don't and we can go each one of us our own different
ways agirati dukwiye kumenya niba twubahiriza ubwizwa nshingiro ryacu canke naho tubireke umwe wese afata inzira yiwe yishakiye aho naho ntacho byoba bimaze kugira leta ugihere tubwayo iho nyanga ibwizwa nshingiro n'andi mategeko y'igihugu ndashobora kurahira mfashe bibiliya kwibiharuro vy'amatora yo kuwa munana ukwezi k'umunana umwaka uheze kandayo namakuru y'ukwizerwa ukuntu abanyake nyabatoye birerekana neza ko twatsinze ayo matora hanyuma jubiri ratsindwa rero ntitugiye kwemera gutwarwa na jubiri twatsinze mu matora niyo mpamvu nshobora kuvuga atabwoba ni nacyo gituma mvuga n'ingufu zanje zose kuko nzi neza ko natsinze amatora ku munsi wa gatatu TJ Kajwan umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga yarahije Odinga yari yahagaritswe n'igipolisi yarahije rimwe gusa mu gasho arekurwa abanje kuriha ihadabu ry'amadolari 500 hagataho televiziyo zitatu zerekanye ikibiriraho irahira rya Odinga n'ubuzi yacubugawe urwego rw'igihugu rucunga itangazamakuru kuri uyu wa kane rwavuze ko ingingo yo kuzugurura izofatwa na leta Eroje Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho inkinamico muri kirukuri dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri La Benevolence
Monica muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
Uheruka muri murikirukuri.
Tena ngomura ku akireyo sharika kufyina. Aho gukuraho ni hagi n'ukwinjira ngo dusanga ni ngoho. Ubu nta kufyina. Ni gufata ngo itegure intambara. Abanyabugo badutera tubivune.
Muhungu, je wahone turi kumwe?
Yeah. Utiga funde. Akireyo ngo.
Ikaje namaze kukubwira ko atankunku na.
Kwari vyo rero nanje waze kwakira inkungu dufashe urugamba. Njaje bivuka byose. Rabuka bwa tubwose twaje kwibaha kugira usange.
Oy oy.
Reka mama kare abandi bose bende wati ndinde babwira yuko uri cinje. Ndinde babwira yuko gusika gukorana n'abanyabugo.
Asindi.
Dore ngore.
Monica,
Monica rukuri. John, ibyo bintu numvise ni biki?
Eh, mje je ni kuri je narengewe. Eh. Nukuri ibintu byashikiye, naje sinaho uri byarivyo. Urumvika inyoma cyo muhungu.
None ga John,
sabwe?
Byagenze gute ngo documents ziri important nkazijya zikuzimirane. Ama contrat na furu ni seul.
Sinumva. Wewe umva ko amayeri yagize, eh? Kugira ngo ahomeshe izine. Je cyo no vuga kuri icyo?
Eh.
Vraiment muzi ningire namye nitangira izine kugira ngo bigende neza. Muri yumvira ko no kubahuka gukora ikintu nk'ico. Biragaragara neza ko zijya contrat.
ariwe wenyine wazinyuruje
basi reka tugira kankete dutohoze neza uko ibintu byagenze
ibindi ukeneye gutohoza nibize biza byose birakwiye ubwa mbere ho ntana kibe cerekana ku mwango w'ibiro uba warabomowe
John nizo mwango ni wabomowe
sinobesha no kuri nta wabomowe mwango cyanke basi ko wumva tubwire ko hari wundi muntu we bafise urupfunguruzo rw'ibiro vye yiwe je wenyene vraiment ah aussi même aussi nobesha ubindi turondera nibikorisho kugira ngo dukingire nibisiga imfunguzo zizo biro ngenda zitwaye ubunyene wesha
John John désolé vraiment je ne peux rien pour toi
Monica Monica lukuri
urukoho bitwe asize ngaho kiri urumusangana no bapfuye mu ngo wanje iyo nana kuwakira naho abandi bari gucabanyakiriza muri ico camanyabuko mu ngo wanje
ya nose ni jewe
Nadia uti gukuri kinga wewe
Jaguherehe no. Ngine no kunzinda kusika nga ofisi yohoho. Urashobora kuba ukakuja mu bintu vyingwane. Paka gwe inkoka akira. Utsi ni afya tugejeje.
No nabi watu bandemere. Nari kubigira kuri.
Wowe ntabwe ngufisi kwa kuyumvira fude.
No rero namaze kurwa mu byarahetse.
Urashobora kubiza mu vyo wose inkoka yizana tukayishira abajeje kumutekana. Yizana twitwari kwa police.
Nati ndakusa byukinde n'umwekere. No kuri kwima.
Banza niyo nko. Zana.
Nati ndikura.
Kura huko wewe
nitaje nikura
Zahafuye bigenda gute
Funde reka wifunde reka
uye ndikura ndikura niyahure
zani moho
ndikani nire tumire bihese
reka uyo nkowe ifunde ndikure wasabe rekura
Hano wabizindukiye chef.
Chondo, nakibuse. Yego. Urondere kinga. Genda subira ku kazi, genda.
Dusubire ku kazi, kare tuje gukura.
Ikirejone hega washa.
Genda basabye mugende. Nagende uwa
baraje gukura.
Ngo muhave mugwa mu mporero nkanje. Genda ndabasabye mugende.
Jondo, oya nokuri ikize wadukoreye. Ukadukura mu gashomeri karaho igihe bari batwivye ubwato. Oya, twari twaburaniwe nta wo kuheba nokuri M.
Rekari. Oya dukuye nyene. Nokuri chef, nitwaraga gute kugushikira kandi uri mu ngorane.
Eh. Nene gajone. Byagenze gute ko twagiye twumva ngo bagukuye ku kazi twese tukagwa mu gahunda.
Reka shareka. Umvira ni cyondo nawe. Siko barenganye nyene. Reka shareka.
Aha rero nyina kazi ka hagaze nye pepe.
Basha. Itimo kunya kimfunguruzo zibiro yasohora nk'akayabukivye mu nkono
akayaba
bije kigabura za munyanga yacu usaga gomba kwashira urya mukobwa wiwe arisi ntakindi hagi narabonye neze ko gomba kwashira
ntabwo kwibwira ibyo mutazi
eh byabaye byarabaye none agukura kuberiye mushikonje kazogenda kurenganije go tuvyemere
reka basha byihoze mwebwe ibyo ntibibara
tubyihoze kandi urenganije
ukabaje n'ubu sindavyumva
je nanje sindavyumva
none nyine yaradutse ngo taha akazi karahagaza tacha kwagiriza
kurungika umuntu ko nyene kabisa
kabahungu aha je nagwe mu mutego
Umutego?
Urumva.
Aho,
sinzi umuntu yinjiye mu biri wanje. Yiba amakontra y'abafurniseri. Basha barabindemeka ngo njewe. Urumva? Data wanje ngo ngomba gusenyura izina. Uwo ni gasore nta wundi.
Oya. Ubize ko ari we?
Niwe nyene. Undi hore yinjiraga mu biro iwawe ninde?
Ego nivyo.
Urundi hore njamwe ratari gasore.
Gasore mu wanje yinjiye mugabo.
Nta wundi.
Abandi baba bahinjira.
Je nama nababwiye kabisa kase n'ibintu mushaka kumva.
Ni gasore. Mugabo mugabo jo mbe nka kibuse.
Oya vraiment aho twumvikane. Ubakoze mirongo bakora ngaha kuri izine. Oya nawo cayemeza ngo ni gasore atatawa mufashe. Oya ashobora kuba gasore.
Ye.
Birashoboka nkuko ashobora kuba ari n'uwundi yahinji.
Ushima ari gasore. Nuko ntiyaro sekazi ngahanye.
Ntivyumvikane.
Yarafise imisi yari kuri misiyo.
Mugabo
hamwe nibona ko yari kuri misiyo mwibye.
Yari kuri misiyo.
Ahubwo mwese ndabumva.
Yo ni bawumva. Haje nta wundi ni gasore.
Urya mukongo nyene ni
Ini nak kita
memang kacau sih dah ham.
Abg ini kita tukar tu kita mukosori jambka. Kamu himbi. Ia dah zibut.
Oya, genzabuh.
Ya, rekan.
Abg aku kosoran abiri mu.
Oya. Oh, mana genduk?
Oh, mana giri? Zabu tamu fashi.
Oya, mungkin sih kanj. Abg genduk kenyen.
Mbiza kibus.
Bicar aku umf. Abg genduk kenyen.
Kena jadian kamu sih. Ego, izo aku koreh sih kenyu wapi. Aku genzabu ini bukebo.
Ura John ini kan aku karenganyo. Hamad duhori. Nido shobara kuzi mira.
Muganga, muganga.
Nuracha, Nura. Nuracha.
Niki buwasi, muganga.
Nuracha.
Hawa nijibu wa yama. Nuracha,
muganga ya uzeko naje alimulikoma. Niafuye.
Kanafuye. Kutu kwa kitimana, tuka mushikana kwa muganga, Nura.
Bandeke basi niingie kumuraba.
Habiweze kani, Nura. Habiweze kani uingie.
Kuda kwa uingira, Nura. Kwa hivyo kwa uingira, mulika ya ni masu. Uleka turi indire. Hakaze kumukiru kwa mbeze. Nimi hangami.
Oh, senyo, nakuomba. Nura. Nadia sikuwa.
Nura, umva, Nura. Nadia ata kufa. Mbaifime baba kwetu huko ni baexpe. Barabavura.
Afana, kuna chabu expe huko. Sasa mbuna batuambie kitu. Mie tatu batuambie.
Kwapana
angali mkoma vrema
hey.
Simplement Nadia alishakufa marakufa tu kutuambia ukweli
hapana Nora hapana Nora
kufa eka tukumvikane ni mukanyi nduru bashaho turindi cyabaganga batubwira
wewe uvuye
ko batoje gutera indunga muri koridoro
kweli kweli muhehe nasema kweli
fungua tutazame pote tutapaswa kuona
Ako nabo baraturenze nduru. Misi
wazoneka mafoza. None kubida ngira kibari ku kazi kabo. Je urarangaza.
Aho rero baje birekuza makofero ngo ariko basaka ivyo basaka. Nituzi ivyo barimo.
Ehwe mafoza. Ari ko gayemwe. None aho ni wonuma
ngo ni.
Bika bantu mwabaye.
Oya barahenda abandi. Tenda bazi
none kamana yanje bibigwanisho byinjiye gutenga hamwe kandi ehwe turi yambitsi baramana yanje turi yambitsi baramu bantu
kazubana
bureka kwigira kitazi ngo nigira kitazi nigira kitazi gutega amafu
kebwa abanyarirwa bimpunzi twigorewe turajushinga no kurondera ibigwanisho yamara emwe boshaka boja kuronderera muri bajya nyene bene wabo
mama mafoza Mama mafoza
ndakubwiye ko bijya byose
ubugira utangure
barabanyabugo
abantu naso
ndiritsa jewe ndakubwiye ko bijya byose arabanyabugo baraye bahatswe kuduswira
emwe ntabangara kirimwo mafu byose byamenyekanye ko ijya nko yaturikiye mwihema kwa funde none ivyo byabanyabugo byo bijemwe gute
none kajya gakotori Nadia siko kari kabizanyeho amenyekanye reka reka shaho gufundire yaraya cyitse kwicumu
mbeka none Nadia uri kuri hagiriza warabonya bitsanye
nge rero tangure guhari
ngo ntangure guhari
jewe rero hari abamubonye injiye mu ikamba afise ubuntu mwigunira babimbariye
abo bamubonye nibande kamafu wobereka
kajya gakoga Nadia nakagesera ni kama neko kajya gakorana n'inkozi zikibiza abanyabugo sico gitumona kanse no kuza mu bandi ngaha mu ikambi kakaguma mu banyabugo wagirane kuberi
ariko kamafoza none kuba ba mu banyabugo nivyo bica bituma kike inkozi yikibiga mafu
umpiriza ari kubwira umpiriza
ego mvuga
ariko baratwegeretse bajya police nibakubaza uko byagenze uco babwira ko ari Nadia yari yazanye ibigwanisho ngo aduturitse anirakinga abari we bitana
uti ngo iki mafa
uko nyene ndakubwiye
jewe yamara nyene nuba ukembeshera abantu
uzobubeshe gute kandi jewe nakubwiye ko mfise ibyabona je mafoza ndabeshe ngo uje kuvuga uko gusa hanyuma tubiremeka abanyabugo
emwe je nje kuvuga neza uko ibintu byagenze nta binyoma nja kuremena ntanyaje kazuba ndemeke ntibishusha abantu oya em
hanyuma rero natwe dufise abatwa
oya
uwe umvu umutware wahe udashobora no guhagararira buro bwoyo umutware wahe uragapfuda twayo
uragahumwe none ko wumva wewe ntiwogenda ukabibabwira wewe data wanje wemeza ko ufise ibyabona
ntozapfuka
kunze bigikino muri kirikuri gatugarukiritse ngahe izinkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo tubandanirize kunererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe
Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kukabi wabo bamuremereye ngo ntakundi yari kugira mweho muvyumva gute
uyu munsi duhere kuri Joel wibwagiriza ibitezi mu ntara ya Ruyigi anegura inyifato ya Funderi ngo kuko naho yobara umubyeyi canke umwubahwa niyo gutuma gusesa amaraso ngo wemere twari dukwiye rero kubahana mu budasa bwacu niyo ngabo Vital wo muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba agira ati Funderi ntiyari kwakira inkoho yitwaje ngo nabi waba muremereye wahubwo niwe yari akwiye guhanura bagenzi we akabereka ingaruka mbi zo gutunga ibigwanisho mu gihe ndayipfukamiye yake y'umuhinga muri commune Buhinyuza agira ati Funderi yafashe inzira itari yo ngo ari gufuma yemera bakamuca mu muryango ngo umuntu rero ntiyobona uwe wabo ngo nuko yituye mu muriro ngo nawe aheza witemwa Anita w'Imakebuko igitega nawe nyene aranegura inyifata ya Funderi ngo niyo kwitwaza ko yemeye gufata inkoho kuko abi wabo bamuremereye ngo naho boba arabi wanyu ntibobashigikira mu makosa ngo kanatsinda barayamaze bati umwansi agutekesha inkono y'ikibi yamara gusha akayigutana ngo guheza kugoka ibigori bikera tugume mu ntara ya Gitega muri commune Buraza aho iteriteka ahono agira ati Funderi ntakwiye kwitwaza aho basangiye umugwi ngo ntiyarakwiye gukurikira nk'intama ngo ahubwo akwiye kumviriza impanuro za Nadia tubandanirize ku banywanyi bamurikira ukuri bacishije ubutumwa ku muhora wa WhatsApp aho twavuga nka Rosine Nibaruta w'Igitega agira ati Funderi yarakwiye gukoresha ubwenge bwiwe akibuka ko n'ivyo bigwanisho yemeye gukoresha bishobora kumuhitana nawe Khayisa Nishimwe nawe nyene agira ati Funderi yarakwiye gusubiza ico kigwanisho ngo kuko havuga ngo nabi wabo bamuremereye giha zofatwa nta numwe azokwemera kuja mu kibanza ciwe Elvis Imwaro nawe ati Funderi ntiyitwaza biwabo kuko bakujanye mu nzira idashika urabankira niho ubugabo bubonekera Edmond Amos muri kaminuza y'Uburundi nawe ati Funderi yarakwiye kwanga gukora ico cose abona ko ari kibi akiyumvira kuri kazoza kiwe nakabandi turangirize kuri aba banywanyi bamurikira ukuri bacisha ubutumwa bwabo kuri ubwa kwacu kwa Facebook turavuga nka Johnson Daikeza yagize ati Funderi nta mpamvu yari gutuma atoriye nkoho ngo nuko yaremerewe nabo mu mugwi wabo ahubwo yarakwiye kubaza umutima akamenya ko bidakwiye gukurikira ivyimviro vy'abandi utabanje gushishoza ngo kuko usanga wononye ivyo bibaza kuri kuragwanira turangirize kuri Claudine niyo ncuti agira ati Funderi yari kubanza kwiyumvira neza ntiyari kwakira iyo nkoho ngo nuko babitwe bamuremereye ngo Funderi nakoresha ubwenge ariko kwama ahatirizwa gukora amakosa yumva impanuro za Nadia uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo kugice muhejeje gukurikira akabazo naka naho Nora yahora yizera abanyarusangi kuva haboneye ibyashikiye Nadia byamuteye ubwoba none atanguye kwikeka umunyarusangi wese mubivuze kwiki ukaba wifuza kwishura kuri ako kabazo rongi kutumwa kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 88 95 eka no kuri uwo wese yifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungi ku butumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheza rongi ico gikino kundwi kundwi turangize rero tubibutsa ko cari gice ca 532 muri gwa rukurikirane w'igikino muri kiri kuri murakoze nahuta
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri hajijwe rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na Benevolentia
barakoze cyane bagenzi bacu wo muri la Benevolentia batugejejeho inkinamico muri kirukuri Kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu banga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mbasezeyeho kandi mbararikira amakuru yacu ataha yo mukanya isamuganije z'umugoroba mugire umunsi mwiza.